ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nonje kwasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana na mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Nyuma y'amasaha 48 abashinzwe umutekano n'igipolisi mu Burundi basatse mu ngozo wahoze ari minisitiri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni ntaragaragara.
Mugabo ukuri nuko package na Republika ifise ibyo yiketse ko mu general de police bashaka kumubaza nibyo baragize ku ya televiziyo bafise iyo batanga raporo ko je parakeje nandi ntaraporo nibyo bamurondera ko je ntabyo barambwira kuko urumva ntibashoboye kumubona. Tutarindiriye rero icyo bazoshika kongera bazotubwira ntibashobora kumubona.
Martin Niteretse, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Umutekano mu Burundi. Mu Rwanda, bamwe mu baturage bo mu karere ka Kicukiro baravuga ko babuze abana babo batwawe n'inzego z'umutekano mu majoro atandukanye.
Hari insoresore zirirwa zifashe mu mifuka hirya no hino, bwakwira zikajya gufata mu mifuka y'abahisi n'abagenzi. Turajya ngo tubwire abantu yuko ibyo bintu bitemewe. Dutekereza rero yuko abo bantu bakwiye kureka iyi ngeso, naho ubundi icyo twabasezeranya ni uko amakuru tugenda tubona ari butange umusaruro ukomeye cyane kuri abo bajura cyangwa kuri ibi bisambo.
Ababuze ababo bagakomeza gushaka kumenya irengero ryabo.
Niba banamushinza n'ubujura, ngewe nyina umubyara ubujura bwe ntabwo nzi, nta n'ikintu bigeze bamufatana. None mwamfasha nkamenya ngo umwana yazize iki.
Umwe mu babuze abana subiza umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera. Ibihugu bisangiye ikiyaga cya Tanganyika, Uburundi, Zambia, Tanzania na Congo byafashe icyemezo cyo guhagarika uburobyi mu gihe cy'amezi atatu.
Ikigiye guhinduka kuri je ubwa mbere ni ugupfa, kuko niho hantu nari ntegemeye.
Je dubisaba rofi 96 sinzi atabazobaho gute, kuko reba tujwe ico kirovyi abana babo bahiga kubera ico kirovyi.
Rero isano umunota imijya ngo natwe dukora iki ako kazi atwimva ati tugiye kubaho gute.
Bamwe mu bakora umurimo w'uburobyi mu ntara ya Rumonge n'amakuru iwanyu mu ntara mbahaye ikaze. Duhere ku makuru avuga rya no hino ku isi mwateguriwe kandi ngizwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Aloyse wiriweho.
Mwiriwe neza Venice. Turahera kuntureka muri Sudani. Amasasi yarabandanije yumvikana ku mugwa mukuru wa Sudani ku mugoroba w'ejo ku munsi wa kabiri, naho abahanganye bemeye gutanga agahengwe k'amasaha 28. Mu gatondo k'ejo ku munsi wa kabiri, abakuru b'impande zishamiranye niho batangaza ko bemeye guhagarika kugwana, hari nyuma yo kuremegwa na leta za Amerika, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'abategetsi bo ku mugabane wa Afrika basabye ko ugutana mu mitwe guhagarara. Abashamiranye baremeye guhagarika intambara inyuma y'aho umushikiranganji w'imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yavuganiye kuri telefone na General Abdel Fattah al-Burhani hamwe na General Mohamed Hamdan Dagalo. Uwa mbere arongoye igisirikare cya leta, uwundi nawe akaba arongoye umuhari w'abapora komando wiswe Rapid Support Forces. Bose yabasabye gutanga gahengwe kugira imfashanyo zishikire abazikeneye. Yabasabye kandi kumenya ko bakwiye kuzirikana umutekano no kururanirwa kw'abasivile, abadiplomate hamwe n'abakora mu bisata bitanga imfashanyo. Umuyobozi mukuru wa OMS yavuze jo ku munsi wa kabiri ko amakuru ava mu bategetsi ba Sudani avuga ko abantu barenga 270 ari bo bari bamaze kwicwa, hamwe n'abarenga 2,206 bakomeretse.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mwavuga mu yandi makungu ku mugabane wa Buraya, Komisiyo y'Ubumwe bwa Buraya jo ku munsi wa kabiri yasabye ibihugu bigize uwo muryango kongereza ibitigiri by'abasaba ubuhungiro bya Kira babanje gushikira mu Butaliyano. Ibi bisabwe inyuma yaho abashika muri icyo gihugu kiri ku nkengera za Mediterane bongerekanye. Ubutaliyano nibwo shikiro ry'amato azana bimukira bava mu buraruko bwa Afrika. Benshi bashikira mu izinga rya Lampedusa riri mu manuko bw'icyo gihugu. Komisiyo yajejwe igisata cy'amafaranga akoreshwa mu ishyirahamwe rya Buraya Johannes Hahne yavuze ko inkengera za Lampedusa ari iz'umugabane wa Buraya. Yavuze ko abimukira bahashikira bakwiye kuba umutwaro ku bihugu byose bya Buraya. Yavuze kandi ko Butaliyano bwonyine bwakiriye abimukira barenga ibihumbi 30 mu mezi atatu ya mbere y'uyu mwaka wonyine. Mu makungu kandi umushikiranganji w'Ubushinwa ajejwe kwivuna abansi yaremereye Uburusiya ko imigenderanire hagati y'ibihugu byawo bibiri mu bya gisirikare igiye gushigwa ku rundi rugero. Iri tangazo ryemeza ko Uburusiya n'Ubushinwa cyongereje urugero rw'ubucuti bwa hafi busanzwe bufitaniye muri iki gihe cy'intambara muri Ukraine. Umushikiranganji wo kwivuna abansi w'Ubushinwa General Li Shangfu yaraganiriye na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Shoigu. Uyu mubonano ukurikiye uwo yagiranye na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ku munsi w'Imana i Moscow. Li yavuze ejo kuwa kabiri ko ibisirikare by'ibyo bihugu bizoshyira mu ngiro ibyumvikanywe n'abakuru b'ibihugu byabo no kwagura ibisata byo gukorera hamwe mu bya gisirikare.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nayo ku ntambara muri Ukraine, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko we n'umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Kevin McCarthy baganiriye kuri telefone ejo ku munsi wa kabiri. Yavuze ko yagaragaje ko Ukraine ikeneye ibindi bigwanisho hamwe no kongereza ibihano ku Burusiya. Mu butumwa yashikirije kuri Twitter, Zelensky yanditse ko yashimiye McCarthy ko kuba Kongere ya Amerika idahengeshanya gushyigikira Ukraine ndetse no mu bikenewe bya gisirikare. Yavuze ko yihweje uko byifashe ku rubuga rw'intambara Ukraine ikeneye byihuta ibiduga bya burende, ibikoho bya muzinga, ibisasu byo kwikingira mu kirere hamwe n'indege z'intambara. Yavuze kandi ko baganiriye ku kongereza ibihano ku Burusiya harimwo mu bisata by'igitoro na gaze. Kongere ya Amerika imaze kwemeza no gutanga amamiliyaridi y'amadolari yafashije kugarukira ku banyagihugu bagize ingaruka z'iyo ntambara no gufasha mu bisata by'ubutunzi na gisirikare. Ariko hari uruhande rw'abarepublikane hano muri Amerika ruvuga ko amafaranga arungikwa muri Ukraine yari akwiye gukoreshwa mu gufasha Abanyamerika mu bya nkenerwa.
Urakoze aruyize bigira Imana namukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi, ministre w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano aravuga ko uwahoze ari ministre w'intebe mu Burundi Alain Guillaume Bunyoni ntawe uzi aho aherereye kuva kuwa mbere. Martin Niteretse yabivugiye mu kiganiro n'abanyamakuru mu rwa mukuru i Bujumbura kuri uyu wa gatatu.
Mugabo ukuri nuko package United Republic ifise ibyo yiketse ko mu general de police bashaka kumubaza nibyo baragize fuye perezida bafise iyo batanga raporo ko je package bandi nta raporo nibyo bamurondera ko je ntabyo barambira kuko urumva ntibashoboye kumubona. Turarindiriye rero icyo bazoshika kongera bazotubwira nibashobora kumubona. Ati wa mahoro Desire umuseremu cyane bakakunda ntapfunzwe gusa yahinduriwe amabanga aruwa musubiye mu byakazi kaboko byahuriranye nuko irango bari ko barondera umu intwaza ngabo byanjo bashira bifataniza ko mukabo nibaza ko ntanyinyi hafi barambira urumva dosiri muri parke generale de republic yari ko ayikore mukabo uyu wa mahoro w'amahoro narumvise bavuga yuko bariko baramwumviriza cyo mwumviriza kurumva ko ari parike general urumva ko president je ntayitwara nta raporo bacha bamubwo nyene gatacu barashikako bariko baramubaza ngira tuzomenya ibyo ari byo nihagera n'ibindi rero nibaza ko bazafara babwira mu butungane wenda se mu butungane jewe sininji
Martin niteretse ministre w'ubutegetsi w'igihugu n'umutekano mu Burundi mu kiganiro na Mayama kuru amakuru yuzuzanya aravuga ko Alain Guillaume Bunyoni ashobora kuba yarahunze mu ntangiriro z'iki cyumweru igipolisi kimwe n'abashinzwe umutekano basatse mu ngoze ibujumbura no mu Rutana eloge wirikaneza
Umuhana w'ubujumbura mu gisagara cy'ubutunzi aho generali Bunyoni yasanzwe aba ijwi rya Amerika ryabwiwe ko atari abapolisi n'abakozi bigendereza bamusanze bajya gusaka ku munsi wa mbere amakuru ya nyuma ava mu masoko yegereye umugenerali yatubwiye ko yamaze kuva mu gihugu yerekeza muri Tanzania intara ya Rutana ababyeyi biwe bamuka ihana imbibe n'ico gihugu niyo ntara nyene ya masoko yacu avuga ko yaciyemwo kuko akarere azi neza kandi yafise n'amuyobora mu nzego z'umutekano inama yo kumufata yari yakoreshejwe mu cibitoke mu nyuma arabimenya ntawuzi wamenye ibanga wariwe ni kwamwe mu masoko yacu yegereye umugambwe Sende David de n'ibiro by'umukuru w'igihugu yiganije ujya Amerika Kubantu bamwe basanzwe begereye General Bunyoni baganiriye n'ijwi rya Amerika ariko batifuje ko amazina cyangwa amajwi yabo atangazwa uwo abayatawe muri yompi kuva gikurwa canke iminsi yakurikiyeho mugabo leta itinyigisure ca Tanzania aba batubwiye ko Tanzania yoba yagamishije Burundi kwishobora gufatira ibihano birimwo ukubwimuhora aho kuzana ibitoro hamwe bwohirahira bugafunga Bunyoni kugera ubu dutangaza inkuru nta tangazo na rimwe ry'inzego z'igihugu riravuga ku bijanye n'uko Alain Guillaume Bunyoni yoba yarahunze igihugu gusa amasoko yo mu bushikiranganji bw'umutekano yari yatwemereye kuri uyu wa mbere ko kuva ku uwo yakagabanirizwa abajejwe umutekano ataracyitwaza abajejwe umutekano bari ku rugiwe yasohotse muhira Ijwi rya Amerika twifuje kumenya icyo ubutegetsi buvuga kuri iyi nkuru Desire Nduwimana umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yatubwiye ko ari mu ikonji ry'akazi arwaye yataco yoshikiriza Gatoni Hosine Guilaine umuvugizi w'umukuru w'igihugu ari nawe yiperereza ari kubukira ibiro vyiwe telefone yahamagara ariko ntiyayitavye Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano Pierre Nkurikiye we twasanze amaze iminsi mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu Generali Bunyoni yari amaze amezi umunani n'iminsi mike yakombowe mu mabanga guhunga kwiwe bivuzwe mu gihe yanyihwazangabo yari ikomeye mu by'umutekano iri mu minwe y'igendereza iyo nayo ni Colonel Desire Uwamahoro atwara igisata c'igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE yindi ntwazangabo yari yafashwe irumvirizwa imbere yo kurekurwa na Alfred Innocent Museleem Harwanda yivyo Alfred Innocent Museleem avugwa kugera kuri uyu wa mbere yaramutwa igisata c'iperereza ryo hanze y'igihugu yasubijwe na Colonel Pierre Claverne Nzisabira yahora ari umunyamabanga ntayegayezwa w'inama nkuru y'igihugu y'umutekano yahora agejejwe igendereza ryo hagati mu gihugu kandi bikaba bitamenyekanye cyane yavuye muri ayo mabanga bitewe n'uko ubu inyandiko zigena abakuru mu rwego rw'iperereza zigirwa ibanga cyane n'izamuka bibaye impamo General Bunyoni yazobabaye mushikanganji wa mbere ahunze Burundi kuva bwitwa izina Azubabaye kandi n'umutegetsi wa mbere wo ku rwego rwo hejuru ahunze intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye bimanye ingoma mu mpera z'ukwa gatandatu 2020 inyuma y'urupfu giturumbuka rwanya kugendera Pierre Nkurunziza bombi bita sokuru w'Abarundi Eloge Wirikaneza Ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika mu Rwanda harimwe mu miryango yo mu karere ka Kicukiro ivuga ko yabuze abana bayo batwawe n'inzego z'umutekano mu majoro atandukanye inkuru irambuye Eric Bagiru
Madamu Saverina Nyiraneza numwe muri abo bavuga ko babuza abana babo kuva mu rukerero rw'itariki ya 12 z'uku kwezi yemeza ko mu mudugudu wa Rugwiro mu Gatenga abantu bambaye gisivili n'umupolisi umwe wambaye impuzankano z'akazi babinjiranye mu gipangu ahagana saa 9 zo mu rukerera babategeka gufungura babatwara umusore Thierry Ishimwe w'imyaka 19 y'amavuko
buke yari ku wa gatatu birangije umwana njya kumwandikisha ntanga amazina ye barambira ngo ntawurimo kwihangana birananira ndongera ndandikisha barambira ngo umwana ntawurimo
Bwana Christian Udahemuka nundi mubyeyi wa Ishimwe nawe ahamya ko abamutwaye babanje kumutera ubwoba kuko yari yanze kubakingurira
nyifungura tayari umwe yese asharije imbunda direct pistol arayinunga kumutwe ngo mwanga gufunguriza inzego z'umutekano gute ndabasubiza inzego z'umutekano zigenda nijoro moya masaha ya saa 9 hafi saa 10 z'ijoro ahita bambwira uti cyara hasi ntago nakindi nasubije nica hasi barambaza ati Mungu wariye ndabwo uti Mungu wanje amaze misarwaye aryana maze kubasobanurira gutyo ngo turamushaka ndababaze se muramushakira iki mu iki gicuko
uyu muryango uravuga ko kugeza ubutaramenya aho umwana wabo aherereye mu gihe batanze ikirego mu rwego rw'ubugenzacyaha rebu babasaba ko babafasha kumenya irengero rye bavuga ko yatwawe n'imodoka yo mu bwoko bwa Toyota pickup Vigo yambaye ibirango bya GR 718F y'ibara ry'umweru n'ibirahuri byijimye aha ku kicukiro abaturage bemeza ko hatwawe abasore bagera mu 9 kuva mu mpera z'icyumweru gishize ijwi rya Amerika ryakunze kumenya makuru y'abamwe basiragiraga ku buruhukiro bw'ibitaro bya Kakiru bakeka ko bashobora kubona amababo ubwo babishingiraga ku muryango umwe wagiye kubaza kuri polisi Gikondo umuntu wabo wari warabuze bakababwira ko umurambo we wari mu bitaro bya Kakiru Zawadi Mushimiyimana avuga ko inzego zibishinzwe zababwiye ko musaza we Nuru Sharifu w'imyaka 20 y'amavuko yishwe n'abagizi ba nabi duteguriye inkuru bamwe mu bari babuza babo batubwiraga ko batangiye kubabona mu bigo by'inzererezi kandi ko inzego z'umutekano zibakurikiranyeho ibikorwa by'ubujura Madamu Madina Mukarugira ubyara Nuru yabwijwe rya Amerika ko bamushyinguye kuwa gatanu w'icyumweru gishize uyu mubyeyi akemeza ko mu bihe bitandukanye umwana wabo yari abana ni yataba no murugo
imana tukamukoreye ibintu bishoboka byose akakunanira wakoritse nkawe koko nta kintu yabuze afungwa buri munsi afungwa n'ubwo umuntu afungwa atari igisambo ubundi buriya rero umwana iyo yananije ubwo ibimubayeho byose ngo ntagomba kubyirengera ibyo nta nicyo biba binandeba
iyo ugerageje guperereza amakuru ajyanye n'ifatwa ry'abo basore usanga bafite ikita rusange cyo kuba barigeze gufungwaho mu bigo by'inzererezi twabajije bwana Francois Asieri Kabagema umukuru w'umudugudu wa Rugwiro mu Gatenga hamwe mu hakuwa abo basore yemeza ko yarazi imyitwarire ya Ishimwe
uwo bavuga yarafunzwe
yarafungiwe iki subwo
yarafunzwe gufata abana nyine w'abana bakitwara neza mu myitwarire yabo kwa agenda biba bakabafata bapfumuye idirishya bagize gute tambuye abana amatelefone nta bindi bishaka
mu Rwanda muri ibi bihe hari uduce bigoye kugenda nijoro kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ni nayo mpamvu hirya no hino bigoye ko hacamo byibura iminsi itatu hatumvikanye ibikorwa byo kwica barashe abo polisi y'u Rwanda iba yatangaje ko ari ibisambo n'abandi bakekwaho ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ubwicanyi Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yabwijwe rya Amerika ko abo yibuka bafashe bari kubakora iperereza ku bikorwa by'ubujura n'ubundi bugizi bwa nabi.
Abandi bajyanwa no kwireba ariko icyanzu cyo hari abo twavuganye n'ejo hari umudamu twavuganye. Mbwira ko umwana afitwe na polisi ko numvaga nabo bivuga no ku maradiyo. Se arambwira ngo ubwo se ngo ari hehe muhuza na polisi ahafungiye kugira ngo bagende bamumwereke ubwo nari nambwiye nafitwe na polisi ari iperereza turimo gukora. Tumubwira mu mpolisi ngo bavugane arangije ngo kugeza n'ubu ntarajya ariko gihe iki kibazo ntagisobanura
barakekwaho iki se
ubujura n'ubugizi bwa nabi nyine barwabakira bati
mu minsi yashize umuvugizi wa polisi y'u Rwanda aherutse gutanga ubutumwa budashidikanywaho kuri ibi bikorwa
hari insoresore zirirwa zifashe mu mifuka hirya no hino bwakwira zikajya gufata mu mifuka y'abahisi n'abagenzi turajya ngo tubwire abo bantu yuko ibyo bintu bitemewe dutekereza rero yuko abo bantu bakwiye kureka iyi ngeso n'ubundi icyo twabasezeranya nuko amakuru tugenda tubona ari butanga umusaruro ukomeye cyane kuri abo bajura cyangwa kuri ibi bisambo
ababuza babo bagakomeza gushaka kumenya irengero ryabo
niba banamushinza n'ubujura ngewe umunyina umubyara ubujura bwe ntabwo nzi nta n'ikintu bigeze bamufatana none mwamfasha nkamenya ngo umwana yazize iki
Kurundi ruhande abakurikiranira hafi by'ibi bikorwa bakemeza ko biba ari ngombwa guhashya abakekwaho ubujura n'ibindi bikorwa bibi haramandi basanga kuba bashinzwe umutekano bahita babarasa bishobora kuba binyuranijwe namwe mu mategeko mu 2017 umuryango mpuzamahanga uharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ufite icyicaro cyawo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika watunze agatoki inzego z'umutekano z'u Rwanda uvuga ko zihutira kwica aho kugeza imbere y'ubutabera abakekwaho ibyaha birimo n'ibyoroheje ni mucyegeranyo wise all thieves must be killed ngenekereje abajura bose bagomba kwicwa wavugaga ko hishwe abagera kuri 37 biganjemo abo mu burengerazuba bw'igihugu ehabaje urusajwe rya America I Kigali
mukomeje kumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda dusubire mu Burundi leta y'igihugu yafashe icyemezo cyo guhagarika uburobyi mu kiyaga cya Tanganyika mu gihe cy'amezi atatu abarundi bagera ku 17 batunzwe n'umurimo wo kuroba mu kiyaga cya Tanganyika kagikora ku bihugu bine Burundi Kongo Tanzania na Zambia inkuru ijwi rya America bategure yifashishije inshuti zayo mu Burundi munagezwaho na Thierry Vendayishimiye
Ikije guhinduka kuri je ubwa mbere n'ukupfa kuko niho hano nari ntegeme.
Je dobe sobaro 96 sinze tabazobaho gute kuko re batujwe ico kirovyi abana babo bahiga kuri ico kirovyi.
Rero isano umunota imijyango natwe dukora ako kazi ahatwimva ati tugiye kubaho gute duhungire he nibibazo gusa.
Tubisoma baro munini cyane kuko twaje twadutunzwe na Tanganyika turi mu Gisagara nta kintu kindi twakora atarakaze kuko ngaha ku Tanganyika mugatwe gatuko turaraba tubona yuko atatuzo batana n'amatoko twa itofisi
nyakuba mushikira nganji wa mbere n'umukuru w'igihugu ibahagarika iyo ngingo kuko ntizo bayitwa twadumuriza zokoze
tugenda n'ubumuka twamaze gukura muri uko Tanganyika kandi amahera dukorera ahwanye na rasiya none ko ariyo kazi twamenyeye kandi akaba ariko kazi kari kadutungiye imiryango none kugira ngo leta ifate iyo ntumbero leta yateguye proje imeze gute kugira ngo ubuzima bwacu buzogume bubandanye
nukuni barabu kunu kure leta yoshua kuhigura barabu kunu yoshua vika hinduka kubera na hugu kura nguga ikiyaga kukungatu wa apishi venshi kantu kwa apishi na kanda kazi tukura taraka njine nukwa kazi katutunze nune wa msa kukura ikiyaga tukwa hukute
abone warubji wakumwe hawa murumonge waliko barashikiriza umwihe uroba fise kungingo yoku kugari ikiyaga ameza tatu harikurui watu minarimu ndamukiza waliko baritegurira kwinjira mukiyaga inyuma indwi hagaritse kuroba nkuko leta y'u Burundi yabishinze kuva ku 15 Rusama gushika ku 15 Myandagaro ibikorwa byo kuroba muri Tanganyika bizohagarara mu bihugu byose bidisangiye ari byo u Burundi Tanzania Kongo na Zambia abarundi baroba mu kiyaga Tanganyika bagera ku 17 amafi arobwa muri ico kiyaga atunze cane cane ababa mu ntara Kamayimbo ariko arashogwa no muzindi ntara z'u Burundi gushika ubu ubuhinga bwo kubika amafi arobwa muri Tanganyika n'ukuyanikira kuyayiga canke kuyashira muri bya byuma bito bito bikanyisha naho nyine arashobora kononekara bivuye ku muyaga nkuba ucikagurika mu bisagara byose by'igihugu ugashobora kumara amasaha arenga 8 ku munsi udahari kubera kudashobora kubika amafi mu gihe cyo kuroba harazimbuka ikiro c'indagara kiramanuka kigashika no ku 20,000 by'amarundi imikeke mibisi usanga batereka imikeke kine ku 5,000 muri yandwa barobyi baba bahagaritse imirimo naho amafaraduga ibeyi indagara zikagugu 60,000 ku kilo kuko byari bimeze kuri uyu wa 12 ndamukiza imikeke mibisi iyo ntiboneka kiretse yibivuye muri Kongo canke muri Tanzania badahagarika kuroba iyo nayo igugwa nabifise abakunda imikeke baca bafungura iyize naho nyene bizimbye mu Burundi haraheze imyaka itari mike fashwe ngingo kwindi bimwe mu kwezi ibikorwa byo kuroba bihagarikwa ni mu ntumbero yuko amafi arondoka kandi agakura ubu naho hafashwe ngingo yuko kuroba bihagarikwa amezi agera kuri atatu umuyobozi ajejwe iby'uburobyi mu bushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deondu wa Yezu amenyesha ko hakozwe icigwa n'abahinga basanga kuroba muri Tanganyika byo hagarikwa mu bihugu bisangiye ico kiyaga kugira ngo amafi arondoke agwire kanda kure uyo muyobozi imbere akavuga ko ubw'intango abahinga bari bifuje ko kuroba muri Tanganyika byo hagarikwa amezi 8 ariko mu mareta asangiye Tanganyika bati ni menshi bahuriza kuri atatu gusa ngiyo rero isango yo guhagarika kuroba muri Tanganyika isigaje iminsi itarenga ukwezi kumwe aho mu rumonge twahasanze abatunzwe na Tanganyika mu buryo bucanke buriya abarabye ubwabo obe namato abarangura indagara abikorera amasandugu y'amafi y'amato ashitse ku musenyi abatekera barobyi imbere n'ibigega by'amakomine bagiye gukogwa ko niyo ngingo banje tuyaga Alexi afise ubwato buroba umwiheburo ni wose
nukuri iyo ngingo ni hamwe nyina tawoping ngingo yare kuri twebwe twayakiriye nabe cyane kuko tugiye kumara amezi atatu tutazi ingene tuzoba ikije guhinduka kuri je ubwa mbere no gupfa kuko niho hano nari ntegeme icyonzi cyo muri amezi atatu no gupfa abana banze ntibazosubira no kwishura sinzi mu gukende ngene bazoyika sinzi ngene bagiye kubaho no gupfa
uwo yashize umutahe mu burobyi ntatahura uwo mugambi nubwo yemera ko ari mwiza
uyo mugambi wari mwiza ariko ifi kurondoka kwazo atwa tugiza meza tatatu zitaboneka muga muri aya meza abiri habonetse ifi tutari kwiteguri koko zabonetse nikubera bari bugayikiya imana n'izingene itanga ibyo binyabuzima bire mu mazi
niyo ngabo Elisha mugenzi we nawe ati Jehudeni nafashe mu banki sinzi kugene bizogenda
kwe tukujamo rero twaragiye mu banki gutora amafaranga kugira dukora umwuga ndakira amafaranga ngara nk'imiliyoni 90 kugira ndareko no sifyombo mu mazi sifyombo mu mazi fyombo bitanu umikino gihere nayo maze kuriha amahera make se bwamaze kuriha ayo mahera ubanki inyisoma amafaranga 6,400,000 nibo garatanganye kumwuga ugahagarara nzoyakura
inyuma yayo meza atatu bataroba niyo ngabo avuga ko akazi kazotangura gushasha
nyuma ya meza atatu tuvugise mukuri amato yose azo yarapfuye amabateri azo yarapfuye yose nka yose ubwato bumwe bukorwa ku 2,000,000 kugira uzokwize rero amato ane uko kugipakiye sama tumanima ni nabi na maranfor abiri ayo mato yose ku bwato bwa twari 5,000,000 kugira uzubikwize rero utanwe gusaza usuye muri banki kwa kindi ngurani n'utarayiriha nta bazoduha igipe gifite amabateri 36 igipe kimwe kimwe ibateri imwe igomba yakezure ni nusu cyora amafaranga ngana uko ufata amabateri 6 gwize 5 ku ipeze na rivisa 5 uzamuvye amafaranga meza cyane gose
abarubyi nabonye nubwabo basaba ko muri ayo meza atatu bazomara bicaye ko bofashwa kuko batiteguye
urakoze Thierry Vendayishimiye hiyi nkuru kwihagarikwa ry'uburobyi mu kiyaga cya Tanganyika turayikomeza mu makuru yacu ataha ku buryo burambuye nibutse ko ibihugu bihuriye kuri icyo kiyaga Uburundi Tanzania Zambia na Republika ya Demokarasi ya Kongo byumvikanye ko uburobyi bwahagarara mu gihe cy'amezi atatu kugira ngo amafi yororoke akure. Bashimiye kuba mutega amatwi radio Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose isi dukomeje gahunda yo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi inkware igiye kera itura mu itongo ry'uwayihigaga mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
radio Ijwi rya Amerika yabaye ikisubizo cyacu radio Ijwi rya Amerika yo yabaye ikisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye ikisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikisubizo cyacu Jambo abarundi turiruhusa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuza yo kwijwi rya Amerika radio Ijwi rya Amerika yabaye ikisubizo cyacu radio Ijwi rya Amerika yo yabaye ikisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye ikisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikisubizo cyacu
ifisa bakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza wanatanga ijambo kuri bose